Ayo makuru y'ubugizi bwa nabi bukorerwa Abarundi muri Afrika y'Epfo ubuserukizi bw'Uburundi muri ico gihugu bwagize ico buyavuga ko biciye mu kiyago gito co ku rubuga rwa WhatsApp ijwi rya Amerika ryabajije ambasaderi Alexis Bukuru aserukira Uburundi muri Afrika y'Epfo niba hari ico azi kuri ayo makuru aca twishura ati ku bijanye n'Abarundi bamaze iminsi bicwa tuguma tubitohoza twaratanze raporo zabyo mu nzego zitujejwe kandi zidukurikirana habi no muri Afrika y'Epfo ndetse haba no mu Burundi. Ambasaderi Alexis Bukuru aserukira Uburundi muri ico gihugu nta byinshi ariko yashimye kubitubwira ko kuko no kugitigiri cy'abamaze kwicwa twamubajije nacyo yashimye kubivuga ko nabo bamwe mu Barundi bamaze igihe baba mu bisagara bitandukanye bya Afrika y'Epfo bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko batewe impungenge n'ubwicanyi bumaze iminsi bukorerwa bagenzi babo. Bamwe muri abo baba mu duce twitwa Samora, Nyanga na Defti turi mu gisagara cya Cape Town mu ntara ya Kepa iri mu burengero bwa Afrika y'Epfo. Babwiye ijwi rya Amerika ko ahanini abica bagenzi babo babasanga mu kazi aho bariko barapagasa. Aba baba barimwo haba baba bariko bikorera utwabo n'abakorera abandi. Ababangamiwe cyane nk'uko abahaye amakuru y'ijwi rya Amerika babandanya babivuga n'abakorera mu maduka y'ibiribwa no mu mazu atunganirizwamo imishatsi. Ahanini habagirizwa n'abanyagihugu bakomoka muri Ethiopia. Abarundi bavuganye n'ijwi rya Amerika habaritangarije kandi ku bwicanyi buriko buhitana abagenzi babo bwatanguye inyuma y'igandagurwa ry'umunyetiyopiya yakoresha umurundi mu iduka ryiwe hari mu kwezi kwa gatatu guheze uyu mwaka 2024. Uwo murundi yagirijwe igandagurwa ry'umukoresha wiwe nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika abandanya kubivuga. Yarafashwe arasengezwa mu butungane ariko inyuma yo kubazwa habura ibyemezo ari nako gucarekurwa. Inyuma y'irekurwa ry'uwo murundi abo ku ruhande rw'umunya Ethiopia yishwe baciye bashaka kwihora bahiga guhangana na zina murundi wese bashoboye gushikira mu duce babamwo muri Afrika y'Epfo. Abamaze kwicwa habicishwa inkoho abandi bagatumitirwa mu bibanza baranguriramo ubuzi bwabo butandukanye kuko amasoko yacu abivuga. Gusa ejo rya Amerika nawe bona rumwe rwa Afrika y'Epfo yari bwaronke bugwemeze iby'ubwicanyi gushika duheze gutegura iyi nkuru. Uyu murundi twaganiriye amaze imyaka 10 aba mu gisagara cya Cape Town muri Afrika y'Epfo ari mu myaka 47 akaba afise y'umuryango.
Ero tuno mwaka ari muri afisite byabaye ibintu telefoni cyane kubera abantu bashoboye gupfa ari benshi kandi bamwe mu bakicwa umugwi. Ero wazumva rero hazapfa umwe hariho n'abandi rero tutazi ariko kubera usanga tuba makati atandukanye tutashobora turabibona muntu uze muri mu masocial media cyangwa ugasanga mugenzi akubwiye inkuru ati hari umurundi yapfuye gutya na gutya.
Mugenzi we nawe aba muri ico gisagara nyene ca Cape Town amaze imyaka 6 afiseyo n'umuryango akaba ari mu bahagarariye abandi Barundi bakorerayo. Nabo babajwe n'ubwicanyi bukorerwa Abarundi bari muri ico gihugu.
Bigeze ku rwego rurerure amaze gupfa Barundi bashika 10 barasiwe mu masomo na kominote murundeze icyo twaciye dukora twarabahambishije batatu tubahambye mu indwi iheze. Ingingo ihari turiko turahamagarira abantu bose b'Abarundi bari mu mashopi b'aba Ethiopian bamanze baveyo kuko n'umugambi bashibandanya kuko n'ubundi baraheza kugira ngo bikunde bino bintu turabe ko ako koresha inzira ya diplomasi kugira ngo turabe ko bino bintu byohagara.
Twabajije niba hari ico abajejwe umutekano muri ico gihugu babafasha uko niko batwishuye.
Bazi nk'abantu bapfa ku bwinshi iyo polisi ikora nka kujya zikora mu bindi bihugu naho bijya bihugu byacu ikami ntibimeze gutya kuko nabo nyine baratinya umuntu ayishe umuntu ntamutse baca bamufata bamufunga guherayo baca baramufunga ukazobona ngo apres trois mois ngo bamurekuye muri bail out wazosanga ataha kandi warishe umuntu iyo bishyitse ari nk'umu etrange
Abo barundi bavuga ko bafise amakuru kubwo bwicanyi bubakoregwa buzobandanya bikaba bibateye ubwoba bityo basaba inzego zibishinzwe ndetse n'ubuserukizi bwabo kubatabara. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 hari urwandiko rwatewe ku mukono kwa 24 ukwezi kwa 10 uwo mwaka nyene na ambasaderi Alexis Bukuru aho yemeza ko barundi baba muri ico gihugu bahura n'ibyago bitandukanye birimo igitigiri c'abafungwa igwa mu mabohero gitere kiduga n'abafatirwa ku bibuga by'indege bagomba gutaha mu gihugu c'amavukiro. Ico gihe ubuserukizi bw'u Burundi bwasabye abarundi baserukira abandi muri Afrika y'Epfo kubarungikira urutonde rw'abarundi bazi eka ndetse nabo batariyandikisha bakihutira kubikora kuba barongoye mu ntumbero yo kubaha ubufasha bidatwaye umwanya igihe baba baje kubitura bahuye n'ibibazo bitandukanye. Ijwi rya Amerika ryanavuganye kandi na bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi nabo bavuga ko bigayitse kubona abarundi bangana gutyo bapfa umunsi ku wundi muri Afrika y'Epfo. Basaba leta y'u Burundi kuva mu gacerere igafata ingingo zo gukingira abo barundi ndetse n'ababuze ababo bagahabwa ubutungane. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.